Trinity Radio is with America. Izwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byabyo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese mu duteze amatwi kumwe na Fidel Niyonga kimwe n'abandi bamenyesha amakuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi turashikiriza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC ni mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Benjamin Mkapa yayoboye igihugu cya Tanzania yarayitabye Imana. Kuri uyu rupfu rwiwe yatangajwe na Perezida John Pombe Magufuli.
Mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya tatu, amefariki kwenye hospitali Dar es Salaam ambapo alikuwa amelazwa. Niwaombe wa Tanzania tulipokee hili na tuendelee kumwombea mzee wetu.
Wani perezida wa Tanzania John Magufuli aragira ati Benjamin Mkapa yabaye perezida wa gatatu wa Tanzania yitabye Imana. Yavuye mu bitaro bya Dar es Salaam aho yaramaze iminsi agwari. Musabe abanyatanzania ko mwobandanya mu musengera. Inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu burengero yari igenewe gutorera inyishu ibibazo bya politiki biri muri Mali yarangiye atamasezerano ashitsweko. Pierre Biya Ajak umunyasudani aranira ko ibintu byohinduka mu gihugu ciwe cya Sudani yo mu manuko yabungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru n'ayandi tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini turayagaruka ko mu kanya gato y'umugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inama y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika mu burengero yari igenewe gutorera inyishu ibibazo bya politiki biri muri Mali yarangiye atamasezerano ashitsweko. Inama hagati y'abo bakuru b'ibihugu bitanu byo muri Afurika mu burengero yamaze amasaha atari make ku munsi wa kane. Babonanye na perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'abayoboye umuhari w'abagira imyiyerekano isaba ko atanga imiho. Ibyo biriko biba mu gihe umugumuko w'intagondo z'abayisilamu ushobora gutuma igihugu kija mu kajagari. Amara twigoro twabategetse ibihugu bya Niger, Senegal, Cote d'Ivoire, Ghana na Nigeria tacho twashitse ko batangaje ko ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afurika mu burengero CEDEAO mu funyapfunyo rizogirisha inama ku munsi wa mbere. Mahmoud Diko umwe mu bayoboye umuhari w'abagira imyerekano yatangaje ko atantambwe n'imwe yashitswe ko mu biganiro. Iyo nama y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika mu burengero yabaye inyuma y'uko intumwa z'ishyirahamwe CEDEAO zigerageje mu kirigo cy'iminsi itanu guhuza impande zitumvikana muri Mali. Yamara icyo gikorwa cyarangiye ku munsi w'Imana urangiye atantambwe zishyizwe ko Perezida Keita yashyize ku butegetsi mu mwaka w'2013 atera aremerwa bikomeye kugira ahagarike intambara imaze igihe yatewe n'intagondwa z'abayisilamu. Naho muri Sudani Pierre Biya Ajak umunyasudani aharanira ko ibintu byohinduka mu gihugu ciwe yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahunze afashijwe na Leta ya Amerika yamuhaye impapuro za viza zihutirwa we n'umuryango wiwe inyuma y'uko perezida wa Sudani yo mu Marko Salva Kiir ategetse ko anyuruzwa canke yicwa. Umwunganira Jared Gensler yamenyesheje ko yaburiwe n'abategetsi bakomeye mu gihugu ciwe yashitse Washington mu ijoro ryo ku munsi wa kane inyuma y'uko yinyegeje mu kiringo c'indwi zitari nke mu gihugu ca Kenya hamwe n'ingorane yagize zo gushobora kuhava kubera ingingo zo kurwanya ikiza c'umugera wa corona. Pierre Biya Ajak afise imyaka 36 muri iki gihe yatangaje ko yaratekewe n'ubwoba bwinshi cyane mu ndwi za nyuma imbere y'uko ashobora guhungira muri Amerika. Amenyesha ko yumvise aremurutswe igihe indege yamuzanye muri Amerika yahaguruka. Ajak yanonosoye ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza ya Harvard yarafashije gushyiraho inzego nshasha zijejwe umutekano w'igihugu. Yamara izo nzego zaramupfunze mu myaka y'inyuma yaho. Ni umwe mu bane bagura bikomeye intwaro ya Perezida Kiir. Yafashe minenegwe kugabisha kumunyuruza canke kumwica mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'2017 abandi banyasudani yo mu manuko babiri batavuga rumwe na leta baragandaguye inyuma y'uko banyurujwe mu gisagara ca Nairobi. Ivyo vyatumye leta ya Amerika ifatira ibihano abategetsi batanu bo muri Sudani yo mu manuko. Jack yasavye Amerika gufatira ibindi bihano abategetsi bo muri ico gihugu harimo Perezida Salva Kiir. Ubushinwa bwategetse Amerika kugara konsula yayo mu gisagara ca Chengdu ni mu gihe icuka kiri gitera ciyongera hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ubushinwa bwafashe iyo ngingo n'umusi wa gatanu kwishyuye ku ngingo Amerika iherekwa gufata yo kugara konsula yabwo muri leta ya Texas. Yatangaje ko ubwo buserukizi bwari bwahindutse ikibanza cyo gusumiramo urusaku. Ivyo bibaye mu gihe imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri teritose karakurushiriza. Ushinwa kufashi yongingo ama sama kenyu mayuku mshikanganji ajidumu nigendera ndewa Amerika Mike Pompeo atangaje ko imigambi mazige kire kire yuko kora na nubu Ushinwa atachuashitse ko nitangazo ryabwo ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwo Bushinwa bwamenyesheje ko ingingo yafashwe ari nyishu yari kwiriye ku ngingo itagira inseguro yafashwe na Amerika ubwo bushikiranganji bwagiriza Amerika ko ariyo yonyine iri inyuma y'imigenderanire mibi ihari muri iki gihe hagati yayo n'Ubushinwa busaba Amerika gusubira bidateze ku ngingo idasobanutse yafashe igasubira gushyiraho uburyo bwo gutuma imigenderanire n'Ubushinwa isubira kumera neza nyamara umushikiranganji ajeje imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo avuga ko igihugu ciwe kitazosubira gufatira ku by'abategetsi b'Ubushinwa bavuga kwa ahubwo izofatira ku kugene bazoba bigenjeje. Naho Michelle Obama umukenyezi wa Perezida Barack Obama yahoze atwara Amerika yatanguje ikiganiro gishasha azocisha ku rubuga rwa podcast kizokwitwa The Michelle Obama Podcast. Tumvirize Diane nini nahazwe ku bindi kuri inkuru.
Amenyekanisha izico kiganiro cyo gishasha ku rubuga rwa Twitter Michelle Obama yagize ati ndanyotewe ibiganiro zoza ndagirana ahanini n'inshuti zanje abaryango abo twahoze dukorana n'abandi wa mbere muzokumva mico kiganiro canje Barack Obama. Ico kiganiro kizoza kirakira umutumire umwe atarenga kizotangura igenekezo rya 29 za kuno kwezi abanshi bakaba biteze ko Michelle n'umugabo wiwe mu kiganiro kizokugururira ibindi bazoyaga ku bibazo bihangayikishije isi muri byo harimo ikiza cha virusi ya corona. Urubuga Variety ruzi igice cy'ibizovugirwamo rwemeje ko bazonayaga kucuka kiri muri Amerika inyuma y'urupfu rw'umwirabure George Floyd yashengeye ari mu minwe y'umupolisi yera amufukamye ko hanyuma akabura umwuka. Michelle Obama afatwa nk'umwe mu bafasoni bakunzwe cyane ku isi no muri Amerika. Igitabo cye cya nyuma yise Becoming kikagaruka ku buzima bwiwe kimaze kugurisha kopi hafi imiliyoni 12.
Urakoze Diane. Onu yagiriza ubutegetsi bwa Zimbabwe kwihisha inyuma y'ikiza cya virusi ya corona mu guhonyanga uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Diane nini ntihazwa dufite ibindi.
Igisata kijejwe agateka kazi na muntu muri ONU cyashize ahabona ivyo vyagirije no munsi cishimikije ubururiro bw'umenyesha makuru akuni inkuru z'amatohoza muri ico gihugu kimwe n'utavuga rumwe na leta batawe muri yo mu ntango z'inondwi. Polisi bafata yabagirije kugumura abanyagihugu no kuba intambamye mu kurwanya ikiza cya virusi ya corona muri ibi bihe yise ibitoroshe byo guhangana na kino kiza. Ico gisata cavuze kandi ko ari amakuru gifise y'abaforoma bahagaritswe bari mu myerekano yo gusaba agashahara kisununuye. Cabandanije gisigura ko nubwo gitahura ko amakoraniro muri bino bihe ariyo kwirinda, polisi yarenze akarimbi mu gukoresha ingufu z'umurengera muri iyo myerekano no guta mu mvuto abayikora. Amaze kwandura umugera wa corona muri Zimbabwe bariko bababa 1,800. Ku ruhande rumwe ONU ikavuga kwishima ko leta y'ico gihugu iri kiragira ingufu mu gukumira ikiza cya corona, ariko ku rundi ruhande ikayinegura yihamagarira kutagifata nk'icitwazo mu gucinyiza abataryohera ugutwi kwayo.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kutwumviriza ku rubuga rwacu rwa Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, William Benjamin Mkapa yigeze kuba perezida wa Tanzania yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye. Mu myaka 81 n'umwe yari amaze ku isi, ine muri yo yayimaze ari umuhuza mu biganiro byo guhuza abanyapolitiki bo mu Burundi inyuma y'uruhagarara rwabaye muri icyo gihugu mu mwaka w'2015. Mu mwaka w'2018 Mkapa yaratanze imihoho kuri icyo gikorwa avuga ko leta ya Burundi n'abatavuga rumwe nayo atagushaka berekanye kukumvikana. Ido ni do kuri inkuru na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru ari mu Rwanda.
Umutama Benjamin William Mkapa umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cya Tanzania kironke yubwigenge yari yavutse mu mwaka w'igihumbi 1938 asezeye isi afite imyaka 82. Urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa, mzee wetu mzee Benjamin William Mkapa amefariki
Jono Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike umuhanuzi wa Jambo abushitse yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005 muri ico gihugu yarusha hariko harabera ibiganiro byahuje leta y'u Burundi no mu HDD wayigwanya ico gihe Domiciano Ndagizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mukapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke
n'umuntu yadufashije cyane jewe naramwituye atari gake cyane cyane nk'igihe n'abafise ingorane y'igihugu kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta kunarigeze ngo kugira utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije tubazo na Museveni aradufasha nayigeze kurungika umugwi uganira no muhari CNDD-FDD bariko baraganira ivyerekeye igisirikare bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana kuvyerekeye uruhara rw'intwaza ngabo za CNDD-FDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha yaradufashije
mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi Mukapa yagenywe na kare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza yamara inyuma y'imyaka ine akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018 avuze ko bimunaniye
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfite kugira n'imiruri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi ariko byaranse yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2022
free fair and credible come 2020
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta Charles Nditije yabwiye ijwi rya Amerika kwica zo kwibukira kuri Mukapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi
nuvuga mbere yuko byamutaye kwa amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro byitwa ko byari guhuza kanabatavuga rumwe bwabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugana rumwe na leta bicane baganire amaso mu yandi
mu mpera z'umwaka w'2015 umuhoza Mukapa yagiye Bujumbura kubonana na leta avuyeyo yabwiye ijwi ry'Amerika ko ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero kwari jewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugi uko nyene inzu wabaroze pe abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu none ubwo busazi buva hehe turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera
ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano no ahuriwe ko na leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nkuko ibiro by'umuhuza bitahengeshanya kubivuga yamara siko byagenze kubuwahoza rumwe y'u Burundi Perezida Domiciano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza
yarakoze uko ashoboye yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfuke ku kimwe mudashaka kumva impanuro abandi babakiye tutahubwo bwira ubutumva ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimwo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze Mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufise ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yabujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve muri Tanzania tuze mu Rwanda aho umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu yongeye kumviriza ukwiregura kw'abantu 11 bagirizanywa n'umumenyeshamakuru Focus Ndayizera kuvyaha vy'iterabwoba no kugirira nabo ubutegetsi buriho. Abireguye kuri uyu wa gatanu nabo bahakanye ivyaha vy'iremendanya bavuga ko bagirizwa. Eric Bagiruwusa yari yasubiye Nyanza mu cumba ca sentare.
Abaregwa bose kwari 11 bari basigaye kwiregura bagira icyo bavuga ku biganiro umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yagiranye na Jean-Claude Nsengimana bakunze kwita Tembo kuri telefone, ndetse n'icyegeranyo cy'abahanga kivuga ku bisasu byagombaga guturitswa hirya no hino mu gihugu babihakanye. Babimburiwe na Bwana Emmanuel Niyonkuru wabwiye umucamanza ko amajwi ya Ntamuhanga na Tembo yumvirijwe kuri telefone ntaho bigeze bamuvugamo, bityo ko ntaho ahurira nayo. Yavuze ko yaba Focus Ndayizera uregwa ko yafatanywe ibisasu yewe na Eliakim Karangwa uregwa ko yagombaga gutegura uko bizaturitswa aho bahuriye. Yavuze ko yabamenyeye mu rukiko asanga bareganwa. Mu majwi humvikanamo Ntamuhanga avuga ko hari abantu babo benshi bo mu ihuriro Nyarwanda RNC batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu Rwanda, kandi ko byari ngombwa ko babatabariza n'amahanga akabimenya. Umucamanza yabajije uregwa niba muri abo bavugwaga ko bafashwe n'inzego z'umutekano atari abarimo. Kubireba niyo nkuru yasubije ko yabatembo ndetse na Ntamuhanga ntaho abazi. Yavuze ko uretse kuba avuka ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali ari nawo Ntamuhanga avukamo ntaho kandi bari baziranye. Ni nako byagenze kuri Bwana Patrick Nihoze. Yavuze ko ntaho ahura n'amajwi yafashwe kuri telefone, kandi ko imishinga y'abagiranaga ibiganiro atayizi. Ariko hakazamuka ikibazo cy'uko uyu mwibazwa rye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha yemeye ibyaha anavuga ko ari we wari ushinzwe gushaka abajya mu mitwe ya gisirikare mu ihuriro Nyarwanda RNC ivuga ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabwiye umucamanza ko ibyo yemeye byose yaragamije kurengera ubuzima bwe. Ku bisasu ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zabifatanye Focus Ndayizera Niyihoze yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho, asaba ko byabazwa uwo bivuga ko byafatanywe. Yanahakanye amafaranga aregwa ko yohererejwe kuri telefone na Cassien Ntamuhanga mu mugambi wo gushaka abajya muri RNC. Hari ubutumwa bugufi umushinjacyaha avuga ko bwagaragaye muri telefone ya Niyihoze akimara gutabwa muri yombi. Ubwo ngo bwamusabaga gukuramo ikarita ya telefone na bateri kugira ngo abamuhigaga batamenya aho yarahereriye. Ubwo butumwa yabuhakanye avuga ko telefone ye akimara gutabwa muri yombi ishobora kuba yarakoreshejwe ibindi bintu. Ni mu gihe uwitwa Yves Mushimiyimana we aregwa ko yagombaga gutera ibisasu mu mujyi wa Kigali mu igaraje riri ahazwi nko ku giti cy'inyoni ku ruganda rw'amazi rwa Nzove no ku Ruyenzi. Ibi byose nawe yabihakanye. Naho Bwana Rutaganda Bosco we aribaza impamvu ubushinjacyaha bwatanze ibiganiro bya Ntamuhanga na Tembo kuri telefone, kandi nawe akibaza uburyo we na bagenzi be butabumvirije ngo habe hagaragara ibiganiro bagiranye. Muri rusange abaregwa bose bagize icyo bavuga kuri uyu wa gatanu, bose bafashe umurongo wo guhakana ko amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha ntaho bagaragaramo, kandi ko ibisasu Focus Ndayizera aregwa ntaho bahuriye nabyo nta n'ubumenyi babifiteho. Ubushinjacyaha bwongeye gusubirana ijambo maze buvuga ko abaregwa bose uko ari 13 bari mu murongo umwe wo guhindura imvugo, haba mu byo bavugiye mu bugenzacyaha ubushinjacyaha no mu rukiko baburana ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Bwavuze ko kuba abaregwa bahakana imvugo zabo mu rubanza mu mizi ubwabyo bidahagije ngo ziterwe agaciro. Yisunze ingingo z'amategeko Bwana Michel Nshimiyimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uregwa yageze imbere y'urukiko agahindura umurongo yatangiranye, bitavuze ko ibyo yavuze mbere nta agaciro bigira yibutsa ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari uhagaciro bivugwa yibukije ku itegeko rigenga itangwa ry'ibimenyetso mu manza buri muburanya abagomba gutanga ibimenyetso bishimangira ibyo avuga maze bwana nshimi imana avuga ko nta mpamvu nimwe igomba gutera urukiko gushidikanya ku mvugo zabo kuko ngo biyemereye bashyira imikono ku nyandiko mvugo zabo babanje kuzisoma nta nubakubita yabwiye umucamanza ku burenganzira bwo kwiregura mu butabera bw'u Rwanda bwubahirizwa bityo ko kuvuga ko bahahatiye kwemera ibyaha aricyo yise gusebya ubutabera umushinjacyaha bariga ko ibyo basubije mu nzego za mbere byose bifitanye isano uko ari 13 ku kijyanye n'inama baciriragamo imigambi yo kugira nabo ubutegetsi buriho bumwe ngo yasobanuraga ibikorwa yashinzwe kandi bakabisobanura batarabarizwaga mu kivunje yasabye ko imvugo zabo zafatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri urubanza ubushinjacyaha bugenda buhuza uko abaregwa bahuriraga mu matsinda bukavuga ko nta muhanga yacuranye umugambi n'umunyamakuru Focus Ndayizera mu kubona ibisasu Ndayizera nawe ngo yumvikana na karanga uko byagombaga guterwa ubushinjacyaha bukabwira urukiko ko hari irindi tsinda ry'abantu 8 bahuriraga ijari mu nama zo gucura imigambi mibisha yo kugira no ubutegetsi buriho abare guhereye kuri Focus Ndayizera ndetse na Iriya Kim Karanga ubushinjacyaha buvuga ko ari we wagombaga gukora system yo guturitsa ibisasu barabihakana mu byagombaga kwibasirwa ku isonga ubushinjacyaha buvugamo ibikorwa remezo birimo ibigega bya essence ibiraro by'imihanda ingomero z'amazi bikanahitana imbaga kandi bigakorwa hirya no hino mu gihugu tembo bivuga ko yahaye ibisasu Ndayizera we na n'ubu ntagaragara ukurikije aho urubanza rugeze biboneka ko ubushinjacyaha buri kugana ku musozo butanga ibisobanuro bya nyuma buganisha ku gutanga icyifuzo cya nyuma ku baregwa nabo bakazagira icyo bakivugaho niba nta gihindutse iburanishiriza akomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eha ugira ubusa ijwi ry'Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turabishimiye Eric kuri iyo nkuru mu Burundi abakenyezi bo mu ntara ya Cibitoke bakora urudandazwa njagukambibe basaba leta y'u Burundi ibicishije mu kigo gitangisha amakori n'amatagisi kubagabaniriza amakori babisabye kuri uno wa gatanu inyuma y'uruganda rw'iminsi ibiri rwatunganijwe n'ikigo OBN ni nkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda
abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi bavuga ko bafise ibibazo bijanye no kujabukana ibidandazwa kurubi iyo ntari hana na Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo isoko ry'ijwi rya Amerika isigura ko izo nazo ziva ku kuntu bacisha ibidandazwa mu kinywabi
cyamaze guhoma ibintu byinshi cyane kuko iyo uciye mu kinywabi nta kintu na kimwe ndokora uko nzanye baratunyamburira mu nzira izo mbonerakuru
twebwe ingorane dufite nibyo ibudandaza tudandaza kuko aho ducana hatworohera ni kubera OBN turisha amafaranga menshi bikatubara kuri turi buriye kuko ntacyo twasigara na tuvuze ngo turiho ubwo ni umutaye n'inyungu tuyongera mwacu adutinya tuza tuca mu ngero z'ikinywabi
ingorane ziba zifite cyane kuko iyo duciye mu kinywabi tugahura na OBN cyangwa abapolisi bajejwe umutekano baratwambura n'umutaye wutunze umuryango wose bakawutwara
abakenyezi bo mu makomine ya Buganda na Cibitoke ahanini badandaza ibitenge bakuye mu gihugu kibanye cha Kongo bavuga ko amatagisi batozwa baciye ku mugaragaro ari menshi isoko yacu yababajije icyo basaba leta
twosaba leta n'umubyeyi ko yodushikira muri OBN kugira batwohereze mu byerekeye taxi kugira ngo tuzacye mu nzira z'ukuri tworohewe natwe mu byo dukora bya misiyo OBN tworohereje katudukihabisha amafaranga make ya taxi ndibaza kuko twokora kenshi na leta nayo ikaronka taxi yayo twinjize leta kuko natwe tunezera cyane
twebwe icyo dusaba leta kandi twamenye tubisaba kuva kera nuko tutari bwaronke abo dutuma ubu rero turaryohewe turishimye ko turonse abagomba kuduserukira tugaje imbere hama turabatumye bagende bashike nk'ababyeyi baganire hanyuma bace muri OBN bavugane hama batworohereze ku biciro manatwe tukore turonke icyo tunga umuryango
kuri iyo mvu amashyirahamwe ahurikiyemo abakenyezi bakora urudandazwa njabukambibe yatunganije uruganda rw'iminsi ibiri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke ku musozo w'urwo ruganda kuri uyu wa gatanu Monia Wakana ajeje kumenyesha amakuru muri ayo mashyirahamwe avuga ko bagiye kwegera inzego z'igihugu kugira hagire igikozwe
icyo tugiye gukora abo bakenyezi turakeneye yuko boroherezwa
mukazi kabo turakeneye yuko bamenya ko kazi na kazi gafasha imiryango myinshi na kazi gafasha ndetse n'igihugu na kazi gafasha komune na kazi gafasha ababegereye ikibano cyabo ariko kubera ayo mataxi ayo ma impo izo byose basabwa biba biri hejuru cyane kandi bitemewe n'amategeko bibatuma baca muri nzira itariyo muri nzira itemewe n'amategeko bigatuma abakenyezi kumurora n'izindi ngorane mu barabara baca kubikora mu ijoro bagirwa nabi bahura n'abamerera nabi mu barabara nicyo gituma natwe tugiye gusaba tugiye kwegera abajejwe kuborohereza mugabo bubateko baraborohereza kugira ngo kumbure babatezurire kumura ngo bakenyeze nabo bisunure bashike imbere kumura abakenyeze nabo bakore bitegenza kandi bakore utandutswa wemewe rutetse imbere cyane rutetse imbere igihugu utereke imbyerekeye ubutunzi
ikigo obeye kijejwe gutoza amakori n'amatagisi kigize iminsi kigendera ahinjirana ibidandazwa bivuye mu bihugu bibanye kimenyesha gituma cyatanguye izo ngendo mu gihugu hagati no kugira abakozi b'ico kigo barabingorane ziri mu rudandazwa ndengambibe mu ntumbero yo kuzitorera inyishu mu minsi iri imbere abakozi b'ikigo obe ico barahira bakarengwa no gusasira indava urudandazwa kwa magendo isoko yacu ivuga ku kandundura ibitenge 1054 ari byo bimaze gufatwa na komisariya y'igipolisi mu ntara cy'ibitoke mu mezi abiri aheze biciye mu kinywabi 727 byafashwe mu kwezi kwa gatandatu guheze 327 navyo byafashwe muri uku kwezi kw'indwi buramatari w'intara cy'ibitoke bizoza kahe mu nama yaremesheje abatware muri komine Buganda kuri uyu wa kane yari yo gutuza ugo rudandazwa gwa magendo akagabisha ahazofatigwa ugo rudandazwa umutware w'ahatamenyesheje ko nawe nyene azofatigwa ibihano
urakoze Desire Atungimana
Rabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi bya Amerika Dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugenda natugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Rwanda inyuma y'amezi ane leta ihagaritse inkino kuberekiza cha virus ya corona, abakunzi ba sport mu nzego zitandukanye baratangura kugana iya stade muri iyi weekend. Mugenzi wacu Edigwema amaze kubaza umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Jean-Claude Munyandinda igishasha cy'inyuma yuko corona yiyadukije.
Nihutse rero nababwira ko ejo kwa gatandatu ku stade nasional mahoro i Remera hari imikino iteganyijwe iyo ni imikino idasanzwe izahuza abagore batwite aho bazaba bazenguruka stade amahoro i Remera basiganwa usibye imikino n'amarushanwa yakomejwe hazaba n'ibiganiro bizatangwa n'abantu nyine b'impuguke cyangwa se inzobere mu by'ubuzima bazaba basobanura akamaro k'imikino ku bagore batwite n'uburyo umwana batwite nawe ashobora kwitabwaho akagira ubuzima bwiza muri icyo gihe akorerwa siporo hari ibihembo bizatangwa nyine bihabwa abagore bazabarusha abandi kwitwara neza ntabwo ari imikino gusa y'abagore batwite iteganyijwe kuko no mu isiganwa ry'amagare shampiyona y'isi iteganyijwe mu Suisse mu kwezi kwa cyenda nayo irimo iritegurwa by'umwihariko ikipe y'u Rwanda kiri mu Rwanda nayo izaba yaserutse ibyo ariko byose bizaterwa niba nyine iki cyorezo kiri kuyogoza isi icyorezo cya corona kizaba cyakishije make n'urukino ruteganyijwe ku itariki ya 20 kugeza ku 27 z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka mu Suisse mu gihe cyitwa Aigle Martini abakinnyi b'u Rwanda guhera ejo kuwa kane batangiye umwiherero abakinnyi barindwi rero bari musanze mu kigo cy'imyitozo mu isiganwa ry'amagare twihuse twabwira ko abakinnyi barindwi ari Moise Mugisha akaba Samuel Mugisha n'usanzwe kapiteni w'ikipe y'igihugu mu mukino wo gutera ku magare undi ni Areruya Joseph abo ni batatu bo mu cyiciro cy'abakinnyi bakuru hari abandi bakinnyi rero bane basigaye muri abo bane basigaye harimo babiri bo mu cyiciro cy'abatangiza imyaka 23 abo nta bandi ni Eric Habimana ndetse na Remus Muhirwe abo rero bazaseruka muri Moins de 23 ans hakaba rero n'abandi babiri ba junior ni ukuvuga abatangiza imyaka 18 aribo Eric Muhoza ndetse na Etienne Twizere icyo nakubwira rero ni uko umutoza w'ikipe nuwitwa Sterling Magnelli anawe usanzwe atoze ikipe y'igihugu ya mbere aha rero imyitozo yaratangiye n'ihero hatangiye ejo kuwa kane ariko nyine n'ubundi bahabwa amabwiriza y'uko n'ubwo imyitozo yongeye gusubukurwa bagomba guhana intera ihagije kugira ngo barusheho kwirinda icyorezo cya coronavirus.
Jean Claude Munyandinda, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'imikino, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejejeho.
Murakoze cyane. Igi
nshuti mwese mukunda radiyo y'Ijwi rya Amerika, ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha. Tuboneyeho akanya ko gushimira enjeniyo yadufashije mu buhinga bw'ibyuma, hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Uwabihagarariye ni Edi Gwema. Makuru twese twateguye turi mu ngo zacu. Kuri mikro Marikume na Fide Niyongabo, turabashimiye mwese, mugire umugoroba mwiza, ubandanya kumviriza radiyo y'Ijwi rya Amerika.